abona abakenyezi nabigeme 11 ba mbere bariko baririmba mu gihe bari bageze ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cha Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi bariko berekeza muri Arabia Saudite. Janet Uwimana ari muri bo. Uwo mukenyezi yaturuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushibuseruko yari ari umucuruza.
Narigiye inama ndasanga yuko kuguma nicaye muhira ndiko nkora ibintu bingiza amafaranga ijana kugira nshobore guteza imbere umuryango wanjye, guteza imbere igihugu cyane, cyambona ko byaba byiza cyane. Nararonse mu bosi baranzanira kontra ndayisinya ndamenye umushahara ngiye gukorera. Basi muri make ngiye nishimiye akazi ngiye gukora. Ibintu mu masezerano byarimo byatumye ndema icambere nuko navuye ngaha nzi yuko ntagiye kurondeza akazi ngiye nzi yuko ndi bushikire ku kazi. Ikigira kabiri fise ibiro biza kunyakira aho ndi bushikire muri makumutekano wandeza kumeze neza cyane.
Umukenyezi wundi wo mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi yaramaze gutegura imigambi azokoresha yazohembwa. Ategereje kuri ndege imushikana mu kigobe cy'Abarabu yabwiye amenyesha makuru bimwe mu byo babarobera muri Arabia Saudite babwirizwa kubanza kumenya naho batabara abayisilamu.
Kuramukanya bakakuramusa salamu aliko walai watulai wa barakati kachawishu waliko salamu walai watulai wa barakati yo mtu twize kideri sahani amara yanje nateguye kuzoca norora inkoko ngira gashiramo inkoko ndazorora zitamagi zizindi cashira mu kigeke zindi baza kushore nyumba nezerewe cyane.
Epimene barafinda umuyobozi mukuru wajejwe ibibazo by'abarundi bakorera hanze y'igihugu avuga ko igihugu n'imiryango bazohungukira.
Tufite amasezerano yuko bazosura kugenda abantu bashika ibihumbi 75 nibyo soko baduhaye muri Arabia Saudite. Ni kuvuga yuko abatanguye kugenda n'abambere koze kuma baragenda murabona yuko akunkonika nini cyane haba ugihugu haba n'ukuri bo bonyene gusa imiryango yabo. Twibaza yuko bizogenda neza cyane mu gihe barose amafaranga y'agaciro bakagarukana ngaha mu gihugu bonyene bakiteza imbere eka n'igihugu rashobora kurongera koyo ko abashomeri bazo bagabanutse mu gihugu.
Jean Bosco Bizuru n'umuyobozi nshingwa bikorwa mu ishyirahamwe ryarungitse abakenyezi n'abigeme ni rimwe kuri 17 yahawe uruhusha na Leta y'u Burundi yemeza ko ibintu byose byatunganijwe ku buryo atamuntu umwe yazobangamirwa.
Bavuye ngaha basinya amasezerano wanashima bitandukanye n'ibyahora bibaho ubu bava ngaha bafise amanimero y'amatelefone n'amadresse yose aho bazokorera kandi bazi n'umushahara bazokorera. Ayo mafaranga abuguruje amakonte azoshikirako ishyirahamwe ntiza kuraba canke Leta y'u Burundi ngize kurakora ayo makonte yabo n'amakonte bijerera bo nyene bitunganye bakamenya ati nakazokurako amafaranga canke ntawe uzoyakurako. Bagiye biciye mu nzira iroranye kuko ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabia Saudite buzaba bubazi hanyuma hariya bafise ababakira dufise amanimero yabo. Twebwe n'umuntu abakoresha turamufise nimero na adresse n'inzu tuba tuzaho itumbereye tuzobakurikirana kuko turafise natwe abo duca ko hariya kugira ngo badufashe kwikana abantu ko batari ko bahohoterwa.
Ibi n'abavinda ravyemeza.
Turafise icyizere ko bizogenda neza kuko cyane rwose Burundi burakurikirana kuva ngaha n'ubu liste yasihariya muri Arabia Saudite. Turafise ambasade yacu hari iri kubikurikirana neza, turafise liste y'abagenda bose kandi kabakira niyo yibakira washaka hamika kibashikiriza n'amajansi hariya nyene bazokorana n'amajansi aho iwacu.
Ishyirahamwe UNSTT Weton Frere rirwanya urucuruzwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu kinyegero riri ruhutsa. Prime Mbarubukeye ni wari yobora.
Akanyamuneza mu ishyirahamwe turongoye, ishyirahamwe gishinze kurwanya urudandazwa rw'abantu, ubwimukira bwo mu kinyegero n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana, UNSTT Weton Frere ryagomba kwikeza kubera icyo gikorwa cy'iteka ryagize mu ruhara rudasanzwe kugira ngo gishike aho kigeze uno munsi. Icyo gisata kijemo amategeko ko byari byaragaragaye muri kahise yuko icyo gisata harimo ibintu byinshi bidatonze neza kandi n'ababikora batabikora hisunzwe amategeko. Bigatuma rero abagenda muri ibyo bihugu by'Abarabu barahura n'ibibazo bidasanzwe agateka kabo kagahungabanywa eka mbere hariho n'abahasiga n'ubuzima.
Utuzi twari ubu mu bihugu by'Abarabu ku Barundi n'utwo abakenyezi n'abigeme. Abagabo n'imisore nabo bariko bategurwa ariko ntibaragerwa ko abagenda bose babanza kwigishwa imico y'igihugu baroyemwo kandi bakipimisha indwara. Ishyirahamwe ryose ribanza gutanga ingwate y'imiliyoni 50 z'amarundi ishobora kuramira abakozi mu gihe baba bagize ibibazo. Ibi byategetswe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Ingingo yo gutwara abakozi biciye mu mashyirahamwe yazwi na leta yaje nyuma y'imyidogo myinshi cyane cyane y'abakenyezi bavuga ko bakorera buferi abandi bagahohoterwa hakaba n'abicwa mu gihe bari kurondera ubuzima mu bihugu by'igobe cy'Abarabu. Ingingo kandi izogabanya urucuruzwa rw'abantu mu gihugu. Muri raporo yacu yatangajwe mu mpera z'ukwezi kw'indwi umwaka uheze OEM ikigo cya ONU kijejwe abimukira cyavuze ko abarundi 175,000 bagurishijwe hagati 2017 na 2022. 80% y'abacurujwe bakaba ari gitsina gore. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.